imwumva ni radio ijwi rya Amerika. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2, mukatwumvira mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya bose FM 88 n'ibice 3. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri no mugoroba w'umunsi wa kane muri studio 5, muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Thomas Kamilindi. Ku munsi wa kane ku itariki ya 22 y'ukwezi kwa kabiri, turabashoje mwese by'umwihariko abaskuti n'abajide kuri uyu munsi wanyu. Rero ni umwanya w'amakuru mukanya turahera kuyo hirya no hino ku isi nk'uko mubimenyereye, hanyuma tuze kugera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari arimo ikibazo cy'impunzi za kiziba n'inama y'abakuru b'ibihugu ba EAC, birumvikana n'amakuru yo mu Rwanda no mu Burundi.
Leta y'u Burundi rero ikaba yayamiriye kure ibiri muri icyo cegeranyo caraye gishyikirijwe urwo cakabanza, kuko cakozwe n'uruhande rumwe tawerugishije inama.
Uyu ni Philippe Nzobonariba, umuvugizi wa Leta y'u Burundi, yiyamiriza raporo y'ishami rya ONU rifasha abantu batishoboye OCHA mu kubitigiri by'abantu aho nikora mu Burundi. Andi makuru naho muri Nigeria, bamwe mu bigeme bari biketswe kuba baranyurujwe na Boko Haram mu ntango z'iyindwi babonetse.
HCR ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi irimo irajyana mu bindi bihugu abimukira bafungiye mu kaga muri Libya.
Muri Amerika naho Perezida Donald Trump avuga ko abigisha bakwiye kuronswa inkoho bokoresha mu kazi mu gihe byo bari ngombwa. Ayo makuru nayo ndavugwa hirya no hino ku isi no mu karere k'ibiyaga binini twayabateguriye ni menshi, mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahereye muri Nigeria. Abategetsi muri Nigeria batangaza ko bamwe mu bigeme bari biketswe kuba baranyurujwe n'umuhari w'abagwanyi Boko Haram mu ntango z'iyindwi babonetse. Abo bigeme bari barabuze amarengero yabo batowejwe ku munsi wa gatatu ku mipaka w'ibigwati bibiri bya Yobe na Borno. Ni nyuma y'iminsi ibiri abagwanyi ba Boko Haram bagize igitero ku ishure rya leta riri mu kigwati cya Dapchi mu buraruko bushira ubuseruko bw'icyo gihugu karere ka Yobe. Abantu bakurikiranyira hafi ikibazo cy'abo bana b'abigeme babuze ko byagiye kumenyekana ko abanyeshuri 91 babuze nyuma yaho byibonekeje ko batari ku rutonde rw'abanyeshuri batonze ku ishuri muri icyo gitondo cejo. Ibura ry'abo bana ryateye amakenga abantu benshi, kuko baketse ko ari irindi nyuruza ry'abana b'abigeme nk'iriheruka kuba muri Nigeria mu mwaka w'ibihumbi 2014, aho 276 banyuruzwa na Boko Haram. Haci hafi imyaka ine rero habigeme 100 muri bo banyurujwe ku ishuri rya Chibok, n'ubu atamarengero yabo azwi.
Kuva mu kwezi kwa 11 gushize, HCR imaze gukura abantu barenga 1000 muri Libya ibajyana mu bindi bihugu cyane cyane mu byo mu Burayi ikoresheje indege. Irateganya kandi gukomeza kujyana n'abandi 100 iby'umwihariko abana n'abagore, kubera ko ngo bari mu kaga gakomeye kandi iba yabyumvikanyeho na leta ya Libya. Ibyo byose ni mu rwego rwo gushakira igisubizo kirambye abimukira baba mu bigo by'imfungwa muri Libya mu buzima budafite aho buhuriye n'ubwa muntu. Abenshi muri abo bimukira bakomoka muri Eritrea, Sudani y'Epfo na Somalia. HCR ibajyana rero mu Burayi, ariko si honyine, no muri Afrika twavuga nko mu Burayi igihugu cy'Ubutaliyani, naho muri Afrika igihugu cya Niger. Abo yasabiye kuva muri Libya bose hamwe bararenga 40,000 nk'uko umuvugizi wa HCR Carlota Sami yabitangarije Ijwi rya Amerika.
Amakuru avugwa hirya no hino ku isi arabandanya hano muri Amerika, naho Perezida wa Amerika Donald Trump abandanya kumenyesha icyiyumviro cy'uko abigisha bo mu mashuri ya leta bashobora kuzoronswa ibigwanisho bokoresha mu kazi mu gihe byo bangombwa. Ku rubuga rwe rwa Twitter hatomora neza icyo cyiyumviro, President Trump avuga ko abazohabwa ibyo bigwanisho bazoba abazoba barahawe imyimenyerezo yo kubikoresha harimo nk'abahoze mu gisirikare cyangwa abasanzwe bafise ubumenyi bwo kubikoresha. Trump avuga ko guha bigisha inkoho ntonto ngendanwa zihishije kuri abo babigisha babifitiye ubumenyi bashobora kuzikorera kuzikora ko mu mwanya muto bakivuna umwansi umugizi wa nabi afise ibibazo mu mutwe mu gihe yoza kwishura afise imigambi gayitse. Trump yashikirije icyo cyumviro mu nama yagirishije ku biro vya White House inyuma y'indwi imwe iheze habaye igitero cyahitanye abana 17 ku ishuri ryitwa Stoneman Douglas High School mu gisagara cya Parkland muri leta ya Florida.
Intambara yo muri Siriya ishobora kuvamo intambara hagati y'ibihugu byose byo mu karere k'uburasirazuba bwo hagati, ni ministri wungirije w'ububanyi n'amahanga wa Irani Abbas Araghchi wabitangaje none mu kiganiro yagiranye na radio BBC y'Abongereza. Yavuze ati ubwoba ni bwose ko intambara ishobora kurenga imipaka ya Siriya. Abbas Araghchi yanze kuvuga ariko ko Irani ariyo yohereje indege ya gisirikari itagira umuderevu drone muri Israeli iturutse muri Siriya mu cyumweru gishize. Israeli yarashe iyo ndege irayihanura ihita irega Irani ko ariyo yayohereje. Ministri w'intebe wa Israeli Benjamin Netanyahu avuga ko Irani ariyo iteye ubwoba cyane igihugu cye. Hagati aho indege ya gisirikari ya Israeli nayo yararashwe irahanuka muri Siriya. Israeli nayo yahise yohereza izindi ndege z'intambara zirasa ibigo bya gisirikari bya Irani biri muri Siriya. Uru rwikekwe rwose rero nirwo rutuma izi mpungenge z'uko ibihugu bishobora kurwana bwiyongera. Muri ibyo byose, Uburusiya nabwo bushobora kuba bwarohereje muri Siriya indege z'intambara zitavuga zigezweho cyane zo mu bwoko bwa Sukhoi 57. Abahanga mu bya gisirikari bavuga ko biramutse ari byo, Uburusiya bwaba burimo bwongera ingufu zabwo muri Siriya ku buryo bukomeye, kandi ko bwaba bwiteguye intambara ikomeye kurushaho muri Siriya muri uyu mwaka w'2018. Abo rero ni bamwe mu baganiriye n'ijwi rya Amerika babahanga mu bya gisirikari.
Andi naho mu gihugu cya Peru, imodoka itwaye ingenzi nyinshi mu gihugu hagati yagize isanganya ihenuka mu misozi ihitana abantu 44. Iryo sanganya ryari ribaye ku nzira yitwa Pan American Highway mu bumanuko bw'igihugu mu karere ka Arequipa. Abategetsi baracyatohoza icyatumye iryo sanganya riba. Hari abatari bake bashoboye kurokogwa na kajugujugu, yamara bari bafise ibikomere bidasanzwe. Riba isanganya rigira kabiri muri uyu mwaka w'2018. Mu kwezi guheze, irindi sanganya ry'umuduga wunguruza ingenzi ryahitanye abantu 52. Kandi nyakumviriza radio ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse site ya internet aho mushobora kumviriza makuru cyane mukasoma yandi makuru avugwa hirya no hino ku isi ni wezi3@ radio yacu voa@.com.
Amakuru rero yo mu biyaga bigari. Murabizi impunzi z'abanyekongo mu nkambi ya Kiziba zimaze iminsi 3 zikambitse ku biro bya HCR ishami rya Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Igipolisi cy'u Rwanda ntawe cyemerera kubagemurira. Claude Ganza Munyamagana arahonga i Karongi, ubu turi kumwe kuri telefone. Claude we,
karame.
Niko, mu masaha ashize watubwiraga ko abapolisi bagose izo mpunzi kandi ko batazemerera kugemurirwa, ubu ngubu hari cyahindutse?
Ngira ngo hahindutse byinshi cyane kamirindi. Nkuko nari nabivuze mbere ya saa sita, abapolisi byagaragaraga ko bari biteguye urugamba, bari mu muhanda Kibuye Kiziba aho batangiraga bashyiraga ibikoresho n'ibiribwa bari bamaze iminsi 3 bakambitse ku biro bya HCR ishami rya Karongi. Kubazi wenda Rubengera ukomeza mu mujyi wa Kibuye, ukomeza umuhanda werekeza Rusizi, urenze gato ku bitaro bya Kibuye werekeza Nyamishaba, ni hafi ihirya gato cyane urenze ikorosi rimwe ry'ibumoso ahateganye neza n'ibiro by'intara y'iburengerazuba mu nyubako ikoreramo aho ngaho niho impunzi zari zimaze iminsi itatu ziri rero ni naho abapolisi n'abasirikare bari basanzwe bagosiza impunzi noneho baziroshyemo babanje kubohereza n'ibyuka biryana mu maso ibi bizwi nka tear gas cyangwa se gaz lacrimogene mu ndimi z'amahanga bamwe bagerageza kwirwanaho ariko kuko nta ntwaro bari bafite ntabwo bashoboraga guhangana n'abafite ingabo ndetse n'imbunda humvikanye amasasu menshi impunzi ziratatana hari mu masaha 11:40 z'umugoroba bamwe ndetse bakomeretse nubwo tutabashije wenda neza niba hari abapfuye mu buryo bugaragara kuko bitari byoroshye nyine kugenzura ariko bamwe mu bo twaganiriye muri iyo nkundura hari umwe mu bo wabwiye ijwi rya Amerika ko harimo shikiwe na murumuna we apfuye kandi ko yabibonye nyuma imodoka zahise ziza gutwara abakomeretse haza za ambulance ndetse n'izindi modoka harimo n'iyari yanditseho minisiteri y'ubuzima babatwara ku bitaro bya Karongi hanyuma nyuma hari indi modoka yaje gutwara abari bari ruguru ahari hari ibintu byabo ntabwo twabashije kumenya neza niba mu by'ukuri bari bazima cyangwa bapfuye ariko batwaye mu kamodoka ka pickup twa double cabine n'abapolisi baburije iyo modoka ubungubu rero Kamirindi aho ngaho bari bari nyine icyahagaragaraga nyuma yaho gatoya ni ibikoresho bari bahafite byaba ibiryamirwa ndetse n'ibindi bigaragara ku musozi gusa ariko abantu bo bari bari gusubizwa mu nkambi nibwira ko bakiri mu rugendo kuko ni mu kanya gashize ntabwo baba bagezeyo
niko se
byari bimeze
yego nkubwo ngubwo uratubwira uti hashobora kuba hari n'abantu bapfuye nta wabimenya ntabwo muraganira n'igipolisi usibye abantu bamwe bo mu miryango bakubwiye uko baba bashobora kuba bapfuye ariko niba hari abakomeretse hari ahantu wowe ku giti cyawe wabonye amaraso hasi aho ngaho ku butaka
uretse kuyabona hasi hari abo twabonaga narindi kumwe n'abandi banyamakuru babiri bo kuri BBC batunyuragaho hari abari bakomeretse amaboko baza batubwira bati dore aho bandashe abandi bakaza bigaragara bavirirana banaboroga bavuga ngo badukubise hari n'abari bicaye aho ngaho bambaye amapingo ariko bigaragara ko bakomeretse mu by'ukuri abakomeretse bo bagaragaraga uretse kubona amaraso hasi umuntu yababonaga ariko abapfuye bo ntabwo twabashije ntabwo umuntu yabihamya neza niba bahari niba banahari ngo ni bangahe ariko abakomeretse bo bagaragaraga bari bahari
ubu rero aho ngaho ku cyicaro cya HCR Karongi nta mpunzi n'imwe igihari babakubuye babasubizayo
ni ukuvuga ngo nta muntu n'umwe ugihari uretse ibyo bintu byabo byari bihari cyangwa se wenda n'ababa bashinzwe umutekano baba bagihari kugira ngo babe babirinda cyangwa se mu bundi buryo ariko nta mpunzi n'imwe yari ikiri aho ngaho mu gihe izo modoka zazaga gutwara abakomeretse bigaragara ko batashobora kugenda hari hakira abapolisi benshi bari ruguru bagaragara twagerageje no gushaka kuhegera ariko baradukumira badusubiza inyuma ari naho bari bari gushyirira abo bantu mu modoka tutabashije kumenya niba bari bazima cyangwa se baba bashizemo umwuka ubu rero uretse mu kanya gato nabwo aha mu mujyi nabonaga hari abakigenda kuko bari bagiye batatana bagiye batandukana n'abandi hari abakiyo mu kivunge baherekejwe n'abapolisi ndetse n'abasirikare ariko hari n'abandi bagiye bagenda nyuma urusorongo kubera ko bagiye batandukana n'abandi
mu magambo make dusubiye inyuma aba bantu bari baraho ngaho ku cyicaro cya HCR ikarongi mu burengerazuba bw'u Rwanda banganaga gute nk'imibare watanga ni nk'iyihe nanone kugira ngo twibutse abamaze iminsi babikurikirana ikindi nanone ukomerezeho wibutsa nanone ibyo basaba ibyo basabaga kuki bagiye muri iyo myigaragambyo
ngira ngo nta mibare nanone ihamye twambahamya ngo ni bangahe bari bahari ariko bavugaga yuko abari bahageze mbere babarirwa nko mu 300 ubwo ni ku munsi wa kabiri hanyuma ku munsi wa gatatu haje kwiyongeramo abandi ku buryo bavugaga ko bashobora kuba bamaze kugera noneho mu 600 ariko kuri uyu wa gatatu ubwo ibi byabaga hari abari baramaze gusohoka inkambi batakirimo kuko amabwiriza yari yamaze kujyaho nuko usohotse atemerwa kongera kugarukamo bivuze ko hari abari bavuyemo batongeye kugaruka kubera ko ayo mabwiriza yari yamaze gushyirwaho nyine ko nta bashobora kongera kugarukamo baba abari bagemuye abari bagiye gushaka imiti cyangwa se abari bagiye hanze kuzindi impamvu zari zose ntabwo basohokaga bishoboka rero yuko uwo mubare wenda w'ibihumbi bitandatu niba bari bagezeyo bari bamaze kugabanyuka icyo kuvuga rero ngo ibyo basabaga ni ibintu byinshi ariko wenda ngiye kuvuga muri make cya mbere bavuga yuko nta buvuzi bukwiye bari basigaye babona kubona amatransferi ku barwaye cyane batavurirwa ku kigo nderabuzima cyo mu nkambi byari ikibazo hanyuma bakanavuga n'ibijyanye n'uburezi nabwo ngo butari bugihari mu buryo bufatika hanyuma hakiyongeraho no kuba ngo bahura n'akarengane gakabije aho nk'abantu bamwe na bamwe babaga bafite mbabariye ababaga bafite amadosiye abemerera cyangwa se aganisha ku kuzatuzwa mu gihugu cya gatatu amwe yarigiswaga ntibamenye irengero ryayo abandi bakaba babimenya ariko ntibigire gikurikirana hakaba no kudahabwa serivisi neza kubera abo bari bo uburyo ashobora kujya gusaba serivisi runaka akaba yayimwa cyangwa akayihabwa nabi kubera kuba ari impunzi hakaba no kuba ubusumbane bukabije mu kazi ku bagize amahirwe bakakabona mu buryo bw'imishahara ku buryo umuntu w'impunzi ufite amashuri angana n'ay'umwenegihugu bakora n'akazi kamwe ushobora gusanga amukubye inshuro zigera ku icumi mu buryo bw'umushahara hari no kuvuga yuko midimari ni minisiteri ifite impunzi mu nshingano itabaha uburenganzira bwo kwitorera ababayobora ndetse n'abo batoye ntibahabwe uburenganzira bwo kugaragaza ibibazo by'impunzi bahagarariye bakashyirwaho iterabwoba mu buryo butandukanye hari abo leta ngo ifate ikabafunga nta bisobanuro ikazabarekura igihe ibishakiye banavuga yuko ngo leta ifite gahunda yo kubinjiza muri gahunda za leta harimo nko kubashyira mu byiciro by'ubudehe ibyo batekereza ko bishobora kuba biganisha ku kubatuza kandi batarabisabye n'ibindi birimo noneho n'igabanuka ry'ibiribwa ariko ryo bavuga yuko n'ubundi bisanzwe biri rusange ntabwo ari ikibazo cyabo cy'umwihariko gusa
yego Claude Ganza urakoze aho ngaho ikarongi umaze iminsi udukurikiranira iki kibazo cy'impunzi z'abanyekongo baho ngaho nyine kiziba urakoze
urakoze cyane kamirimbi
hagati aho HCR ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi rimaze gusohora itangazo risaba ko abantu batakoresha ingufu zikabije mu gifaransa appel au calme et à la retenue muteze amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda
makuru yo mu karere k'ibiyaga binini yarabandanya inama nkuru y'abakuru b'ibihugu byo mu karere ka Afrika yo mu buseruko yatanguye icese uyu wakuru uyu wa kane i Kampala mu gihugu cy'Uganda Vice Perezida w'u Burundi Gaston Sindimwo yaserukiye u Burundi avuga ko naho ikibazo cy'ibiganiro by'abarundi kitari ku rutonde avuga ko ku rutonde y'ibintu bazokwiga yiteze ko umuhuza Benjamin Mkapa hashobora gutangaza ko amabanga yashinzwe y'umuhuza yarangiye kandi ko n'abategetsi bo mu karere bazoherekeza umugambi abarundi batanguye ukuganira reka tumutega amatwi hatangure avuga ku byaranguwe n'abategetsi kuri uyu munsi hari mu kiganiro na mugenzi wacu Frederic Nkundikije
kino kugira nk'uko wayibuze tumunama nibyo y'abakuru b'ibihugu b'akarere yo muri Afurika y'ubuseruko aho twaje tufite ku rutonde inama zibiri inama ya mbere ni umwiherero urimo abashikiranganji bajejwe ibikorwa bya leta abashikiranganji bajejwe amagara abashikiranganji bajejwe amasoko ntanganguvu umwiherero rero uraba n'ingene twoteza imbere ibikorwa bya leta muri aza mabarabara ibibuga by'indege canke ibintu byo kubaka indarayi hamwe no kuraba ingene amagara yifashe muri kano karere kacu muri ivyo rero bikorwa uno munsi ni vyatanguye aho twatangiye twumva ingene ivyo bashitse ko abashikiranganji mbere n'abahinga bajejwe ivyo mu ncamake icyo twovuga kuri uwo mugambi ni uko u Burundi bufise imigambi ishika ine canke itanu kandi iyo migambi ishika itanu yose ikaba yashizwe ku rutonde rw'imigambi 17 twafashe yuko izoranguka muri uyu mwaka
ubindi bibazo mu tegekana kwiga muri yo nama nkuru y'abategetsi batwara ibihugu hariho ikibazo cy'ibiganiro by'abarundi muri azi kw'ibiganiro bya nyuma byaheruka mu kwezi kwa cumi na kabiri bikaba bitegekanijwe rero ko muhuza azoshikiriza icegeranyo ku byerekeye ibyo biganiro leta y'u Burundi yiteze iki kwica cegeranyo
mbambe nuko twabwiye yuko ibyo biganiro ku rutonde rw'ibyo kwigwa ibyo nta kiriko mugabo dusanzwe tuzi yuko kenshi na kenshi umufasha w'umuhuza w'abarundi araza agatanga raporo twebwe icyo twiteze ko nuko abarundi amahoro umutekano byagarutse mbere tukabona yuko abarundi bitunganiza ibyabo mu mahoro umutekano tukaba tuzi amanama yagiriwe mu Burundi n'abanyamigambwe tukaba tuzi ibikorwa bitandukanye byagiriwe mu Burundi tukaba twizeye yuko uyu muhuza azoshikiriza avuga yuko tuboraje ingene amahoro umutekano byashitse mu Burundi dusabye abakuru b'ibihugu ko boherekeza uyu mugambi w'amahoro abarundi bari kurangura atangorana urabye n'ingene abarundi barenga miliyoni zitanu umaze kwiyandikisha mu kuza gusidukana niyo kugira ngo bita amatora ibyiza shingiro nibaza yuko ikintu nyamukuru nuko uyu muhuza mukapa azoshikiriza nuko uko nabibona nuko azovuga yuko igikorwa cyo cyarangiye kuko mu Burundi hari amahoro
nkuko mubizi abatavuga rumwe na leta barimwo na senarede barabonanye n'umuhuza mu ndwi iheze baraheza bamushikiriza ivyiyumviro vyabo abatavuga umwe na leta muri rusangi basaba ko ivyo biganiro vyobandanya kandi bitobandaniza mu Burundi aho leta y'u Burundi mubivuga kwiki
twebwe nami ndabwiye kuva kera bavuga abasenarede canke abandi twebwe uri n'umugwi washinzwe kugira ngo uze urabuza ingendo canke urabuza umuvuduko leta turiko urabitesha umwanya twebwe rero nta mwanya dufite wo guta twebwe tuzokubaka nitwuzuza tuzobaha indaro canke bazoza kwinjiramo mugabo tugasaba yuko abo bose barabona yuko amahoro umutekano bisasagaye mu Burundi ushaka ashaka guhiganwa ushaka kuza mu matora naze hanyuma tukore ibishoboka byose kugira dukingire agateka kiwe cyane kugira ngo ashobore kwishyira yizane atangorane mugabo ntihagire umuntu yumvira ngo ariko adusubiza inyuma
mwavuze kandi abarundi bashika miliyoni zitanu biyandikishije mu matora yo guhakana canke kwemeza ibwirizwa shingiro rishasha ariko hari amakuru yatangajwe n'umunyamabanga mukuru ishyirahamwe mpuzamakungu avuga ko mu gihe leta y'u Burundi yobandanya ayo matora eka vyohava bivamwo ingorane nyinshi cyane kuko bavuga ko abatavuga rumwe na leta benshi hariho abari hanze igihugu eka tukaba tuzi kandi n'abatavuga rumwe na leta nabo nyine ko bavuga ko batari bashyigikiye uyu mugambi leta y'u Burundi ibivuga kwiki
twamusaba nabo nyine ko yogirisha iyandikwa rishasha kugira ngo turabe abo barundi batashoboye kwiyandikisha uko bangana kuko uvuze abarundi benshi tukabona abiyandikishije turabura abo benshi uko bangana aho bari iyo tubwira ati ni naka na naka batiyandikishije kandi twebwe nk'uko twabivuze dushora izikunze kandi umugambi dufite no gukiza igihugu so gusubiza igihugu abamenyereye gusoroma ibyo batarinye twebwe nibagende umunyamabanga mukuru azobahe ibyo yarimye mugabo ku gihugu cy'u Burundi twebwe abategetsi n'umunsi ingendo dufite nuko abo bose bifuza kuja amatora bazi nami ndabyumva biyamamura cyabagirane twebwe imiliyoni zitanu bavuga ngo bandikishwe ku ngubu canke iki ku ngubu canke atari ku ngubu nuko abarundi biyandikishije cyane kuva u Burundi bwikukira n'ubwa mbere dushika ku rugero aho abarundi biyandikisha ukungana gutya bizovamwo nabyonzi mugabo nuko biyandikishije tugasaba nabo nyine ko batabishaka nibaze biyandikishe batore oya twebwe muri leta tuzoshiraho intahe ishize
Gaston Sedimo vice president wa mbere u Burundi murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio Ijwi rya Amerika
murakoze namwe yego
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ubu ngubu rero dukomeze amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu Rwanda hari umwanya mwiza u Rwanda rufite umwanya mwiza mu bihugu bigerageza kurwanya ruswa nubwo nta byera ngo de Botswana muri Afrika ni ya mbere u Rwanda ni urwa kabiri ibi rero bikubiye muri raporo nshya y'umuryango mpuzamahanga urwanya ruswa n'akarengane Transparency International Asumta Kaboyi arimo aradutunganyiriza iyi nkuru neza ubu ngubu tuzayibagezaho mu makuru yacu ataha
Urakoze cyane Thomas. Ahanje naho leta y'u Burundi saba aba hagarariye igisata cishiramo mpuzamakungu kijejwe gufasha abantu aho nikora oca gusubiramo icegeranyo cy'umugambi wo gukorera ko muri uno mwaka ivuga ko oca yarengeje urugero mu bitigira itanga ni inkuru ya mugenzi wacu Diane Ndonse mu Burundi.
Mu itangazo leta y'u Burundi yasohoye kuri uyu wa gatatu iriyamiriza muri rusangi icegeranyo cyasohowe n'ishami rya ONU gitaho abantu aho nikora oca iminsi ibiri imbere y'iritangazo ariko ikiyamiriza mu buryo bw'umwihariko ibitigiri byashikirije ku banyagihugu bari mu bukene. Tukibutsa ko ivyo bitigiri ari miliyoni zitatu n'amajana atandatu z'abantu babayeho nabi bivuye ku ngorane za politiki iz'ubutunzi hamwe no kubiza. Umunyamabanga wa leta akaba n'umuvugizi wayo Philippe Nzobonariba muri iryo tangazo avuga ko igisata oca atari rya mbere kibesha mu byegeranyo byacu.
Leta y'u Burundi iranegura ukugira icyo cegeranyo hamwe n'urusasuma rw'abarundi ruvugwa yuko bakeneye gufashwa eka ndetse n'ibitigiri gishyikirizwa byose byakozwe ubushikiranganji nyamukuru mu bufisi cyo bujejwe mu bijyanye n'ubugarukira ku bari mu ngorane n'abatishoboye butagejejwe inama. Aha tuvuga ubushikiranganji bujejwe intwari hagati mu gihugu, ubushikiranganji bujejwe uburimyi, ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu hamwe n'ubujejwe agateka ka muntu ari nabwo bushinzwe abatishoboye ubwo bwose akaba atana bumwe bwakoranye na bene gushikiriza icyo cegeranyo. Ikaba ari itangazwa n'ibiharuro by'umurengera byashikirijwe n'icyo gisata ca oca kandi bukaba atari ubwa mbere gishikiriza ibiharuro atawuzi iyo cabikuye. Leta y'u Burundi rero ikaba yayamiriye kure ibiri muri icyo cegeranyo caraye gishikirijwe uko cakabaye kuko cakozwe n'uruhande rumwe atawe rugishije inama.
Ariko nubwo biri uko umuhuzabikorwa w'amashirahamwe akorera mu Burundi y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU Gary Conil mu ijambo ryiwe yashikirije kuri uyu wa mbere w'iyindwi yemeza ko bakoranye na leta hamwe n'andi mashirahamwe afasha abantu aho nikora. Uwo mugambi wakorewe hamwe na leta y'u Burundi hamwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ikorera muri kino gihugu. Kuri serukira hano ndashimira mu buryo bw'umwihariko abo bose twakoreye hamwe mu kuraba ibikwiye gukoregwa ko mu bijyanye n'ibikorwa by'abantu aho nikora mu buryo buzoshoboza gufasha mu byo abanyagihugu b'abarundi bakeneye mu maguru masha ariko kandi no gushigikira abanyagihugu guhangana n'ingorane. Kukaba nkako igikorwa cha oca cyo kwerekana umugambi wo gufasha abantu aho nikora muri uyu mwaka cyari cyitabwe n'ubushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi hamwe n'amakungu. Umwunganizi muri ubwo bushikiranganji Ndikumana Jean de Dieu ari nawe yashikirije ijambo ku izina rya leta yavuze ko igihugu cyafashije kwerekana ahari ukene kuruta ahandi.
Igihugu nacyo kaba cyarakoranye n'iryo shirahamwe mu kurangura kino gitabo kugira ngo ashobore kwerekana ahakenewe gufasha. Hama twa twizigiye yuko nk'uko bayitwemereye bagiye gukoresha ingufu zose kugira ngo bashobore gushika kubafasha kugira ngo bashobore kushikana mu ngiro ibihango twihaye twese twabonye yuko biraba twese ko ni ingorane abarundi bafise kaba bijanye rero n'uno mwaka 2018.
Uko biri kose umunyamabanga wa leta akaba n'umuvugizi wayo Philippe Nzobonariba asaba ko icyo cegeranyo gisubirwamo kugira babone ibyo gukorera ko muri uno mwaka.
Igasaba abahagarariye icyo gisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kijejwe gukurikirana ibibazo byo bari mu ngorane oca gukorana nyabuna n'ubushikiranganji butandukanye twavuze mu gace ka kabiri ari nabwo burabwa n'ibyo bibazo byo kugarukira ku batishoboye kugira ngo bazogire icyo baterereye hanyuma bategurire hamwe icyegeranyo cyemewe bumvikanye ko bazohora bakorera ko bose ku neza y'inyungu za leta ihurira ko n'icyo gisata cya ONU kitwa oca.
Twibutse ko imiliyoni zirenga 141 z'amadolari y'Abanyamerika arizo zikenewe kugira ngo bagarukire kuri bantu aho nikora bababaye cyane uno mwaka baharugwa ku miliyoni 2,600,000 nk'uko biri muri icyo cegeranyo cya OCHA. Ayo mafaranga akaba yigwije ko kabiri ugereranije na yari yategekanijwe gukora mu mwaka uheze. Igisata OCHA gisigura ko uko kongerekana kw'ayo mafaranga kwavuye ko abantu bakenye babandanije biyongera ariko uburyo ntibwongerekane. I Bujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
turiko turaja ku musozo w'ibiganiro byacu ariko mbere yaho reka tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije avugwa hirya no hino ku isi twabwiye ko Perezida wa Amerika Donald Trump abandanye kumenyesha icyiyumviro cy'uko abigisha mu mashuri ya leta no muri Amerika bashobora kuzoronswa ibigwanisho bokoresha mu kazi mu gihe byo kenegwa ni mu gihe abana bashika kuri 17 bishwe barashwe mu ndwi heze muri leta ya Florida.
Naho kuri cya kibazo cy'impunzi z'abanyekongo bo mu nkambi ya Kiziba ubu nta mpunzi n'imwe ikiri ku biro bya HCR I Karongi kuko polisi y'u Rwanda yahabakuye nyuma ya saa sita uyu munsi ndetse hashobora kuba hari n'abakomeretse ibyo byose umunyamakuru wacu Claude Ganza arabikurikirana azagenda aduha amakuru arambuye maze rero turabashimiye cyane kuri mikuru mwari kumwe na
Oriane Itangishaka
na Thomas Kamirindi Alimasi Fatuma Kala na kubyuma na Peter bafatanije ingenieur mwese murakarama umugoroba mwiza